mubandanya kumviriza radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo, ndabaramukije mwese, twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwineweneza Fideli, mumakuru ya politike muri Leta Zunze za Amerika, umugambwe wa Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa kabiri warayitahukanye intebe y'umusenateri muri Leta ya Georgia. Umudemokrate Raphael Warnock yatsinze umurepublikane Herschel Walker, soma mbike n'uwahoze ari Perezida Donald Trump. Intsinzi ciha abademokrate intebe 51 kuri 49 z'abarepublikane. Bagiye kubandanya biganje kandi bagenzura Sena ya Amerika. Yavugwa mu karere k'ibiyaga binini, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ivuga ko igitigiri cy'abasivile bafiriye mu bwicanyi yise ko bwakozwe n'abarobeli ba M23 byaduze gushika ku 272. Iyo ngerekana ry'icyo gitigiri ryatangajwe n'umushikiranganji w'amahinguriro Julien Paluku mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Kinshasa. Igisirikare cya Congo mu ndwi iheze cyagirije umuhari M23 kwica abasivile hafi 50 mu gisagara cya Kishishe muri Kivu y'uburaruko. Leta mu nyuma yaciye yongereza igitigiri kubarenga ijana. Ariko umushikiranganji Paluku yavuze ko ibiharuro bitangwa n'imihari yo mu karere ya baba ama 300. Muvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yabwije ijwi ry'Amerika ko uwo muhari utica abasivile. Yagiriza ubwo bwicanyi igisirikare cya Congo kukuba cyaciye kubiri n'amasezerano yo kuwa 23 z'ukwezi kw'icumi na kumwe. Ariko M23 yavuze ko amasasu yiyerereza yishe abasivile 8. Congo yagiriza u Rwanda gushyigikira M23 ariko nago rukabihakana. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken ku munsi wa mbere yasabye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame guhagarika gushyigikira M23, aca asaba impande zose kubahiriza ibyavuye mu biganiro byo muri Angola. Muri Somalia, igisata cyawo nicita ku mpunzi HCR kiragabisha ko ubuzima bw'ibihumbi by'impunzi z'abanyesomalia mu kambi ya Dadaab muri Kenya bubangamiwe bitewe n'ubugaragwa burangwa mu ihembe rya Afrika hamwe n'amafaranga yahereye iryo shyirahamwe. Impunzi z'abanyesomalia barenga 180 bahunze intambara n'ubugaragwa bamaze imyaka 2 bashyitse muri iyo kambi, abandi barenga 224 bashyitseyo kuva mu kwezi kw'icyenda. HCR ivuga ko abashyitse kuva mu mpera z'ukwezi kw'icyenda bakeneye imfashanyo zihuta cyane cyane amahema. Umuvugizi wayo Boris Chesilkove yavuze ko korera yabateye mu mpera z'ukwezi kw'icyenda handura abarenga 350 bagizwe ahanini n'abana. Kenya imaze imyaka irenga 20 yarakiriye impunzi zirenga igice cy'umuriyoni hamwe n'abasaba ubuhungiro mu makambi ya Dadaab na Kakuna ndetse n'abandi baba mu bisagara.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo mu gisata cy'abimukira, amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu ariko araremera Leta ya Espagne ku rupfu rw'abimukira 23 inyuma y'aho ibihumbi by'abimukira bakubaguriwe ku rubibe rugabura Afrika n'Uburaya hagati ya Maroc n'izinga rya Melilla ku ruhande rwa Espagne. Abo bimukira bafuye mu misunyikano igihe abashika 2000 benshi bamuka muri Sudani bavogereye uruzitiro rw'imetero 6 z'uburebure bagerageza kurengana ugo rubibe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka. Ishyirahamwe ryo muri Maroc riharanira agateka ka muntu ryavuze ko abimukira 77 baburiwe irengero ico gihe. Umushikiriza manza mukuru wa Espagne hamwe n'umuhuza w'igihugu baruguruye amatohoza kandi byavuyemwo ishobora guhungabanya politike za Espagne na Maroc. Amashyirahamwe afasha abimukira hamwe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bagirije amareta ya Espagne na Maroc kuba barafukiriye ibyabaye kandi batarondeye ababuriwe irengero. Mu makungu kandi abantindwi barishwa abandi 6 barakomereka ejo ku munsi wa kabiri i Mazar Sharife muburaruko bwa Afghanistan. Igipolisi cyo muri ico gisagara kivuga ko hari bombe yatezwe kugira ituritse bisi yarimwo abakozi bikompanya icukuri bitoro bari bagiye ku biro bakoreramwo. Abatalibani bavuze ko umutekano wiyongereye mu gihugu kuva aho bagarukiye ku butegetsi mu kwezi k'umunani mwaka w'2021, ariko ntikibuza ko haba ibitero by'abiyahuzi bikorwa n'ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Igisagara cha Mazar Sharif cyari giheruka kubamwo ikindi gitero cy'uwo muhari, aho ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu abantu 10 bahitanywe na bombe, abandi barenga 15 barakomeretswa n'iyo bombe nyene yatezwe muri bisi zitatu mu makartier atandukanye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Naye ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kuwa kabiri yaragendeye abasirikare biwe bari ku rugamba n'Uburusiya mu ntara ya Donetsk iri mu buseruko bw'igihugu. Yabasabye kwirukana abasirikare bose b'Uburusiya mu gihugu ciwe. Kuri uyu munsi wahariwe abasirikare muri Ukraine, perezida Zelensky yavuze ko azozirikana abavyeyi babo babyaye abahizi ku rugamba. Ni mu gihe Uburusiya bwo bwavuze ko bwateye ibibanza bikomeye bya Ukraine hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa drone kumusugira kabiri, naho Ukraine ataco yavuze ku gitero coba cakozwe uyu munsi. Mu kindi gitero ku ruhande rw'Uburusiya, haradutse umuriro ku kibuga c'indege co mu ntara ya Kursk mu bumanuko bw'igihugu ku rubibe na Ukraine inyuma y'aho indege ya drone ihatereye. Abategetsi b'Uburusiya ntibashotse bacagiriza Ukraine. Umuvugizi wa perezidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yavuze ko abategetsi b'Uburusiya bagiye gufata ingingo zose zishoboka zo gukingira ibibanza bikomakomeye. Umuvugizi yavuze kandi ko ata kimenyetso cy'ibiganiro abona bizoba hagati y'igihugu ciwe na Ukraine. Yongera koko Uburusiya buriko burabandanya gushika ku ntumbero bwihaye.
Urakoze arayisi bigira imana ku makuru yo hijya no hino ku isuhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abanyagihugu barenga 57 baravanywe mu maboko y'umugwi w'abagwanyi ba ADF aho bari bamaze hafi amezi abiri bari ahantu hatazwi.
Ubu tumaze gusubiza mu buzima busanzwe abasivile barenga 57.
Ujya ni kapitene Atoni Mwarushayi, umuvugizi w'ingabo za FRDC. Ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu byahuza abari mu matati ya Congo byasozewe ejo ku munsi wa kabiri. Mu Rwanda ho, leta y'ico gihugu ihamagarira abarimyi n'aborozi gukoresha ubuhinga bwa none mu mirimo yabo y'iminsi yose mu ntumbero yo kwirinda ubuhombe buterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu byahuza abari mu matati ya Congo byasozewe ejo kuwa kabiri. Umuhuza Uhuru Kenyatta yemeye ko tamuti uratogwa, ariko hashizweho umushinge ukomeye uganisha ku muti w'indyane. Eroje Wirikaneza ari Nairobi, niyo nkuru dufiti.
Ibyo biganiro vya vyatanguye kwa 28 ukwezi guheze vyavyitabiriwe n'abatumire bava mu mici itandukanye, abaserukira imirwi y'inyeshamba bahuye n'amabi yafatiye ku gitsina, intumwa za leta ya Congo hamwe n'amashirahamwe yadahanye ivyicaro vya politike. Itangazo ryasohowe n'ibiro vy'umuhuza Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya rivuga ko agiye kujaho umurwi wa bose urimo intumwa z'umuryango wa Afrika w'ubuseruko yase, imirwi n'amashirahamwe bitandukanye leta ya Congo ukazofasha kugira hakorwa intonde z'abanyororo bavundiye mu zimbohe yatavyaha vyo mu ntambara canke ubwicanyi bakurikiranwa ko kugira abarekurwe. Itegwe na Perezida Felix Tshisekedi humvikanywe ko azoba inama hagati y'abategetsi ba Congo n'indongozi z'intara ya Manyema kugira barabire hamwe uko abanyagihugu bo muri iyo ntara bogishwe inama mu icukurwa ry'ubutare buri mu bigwati vyabo bongere bavyungukiremwo. Perezida wa Congo yasabwe kandi kuzokwicarana vuba n'abaserukira abanyagihugu bo mu duce 185 ko mu buseruko bwa Congo twiziziwe n'indyane kugira babone amahirwe nk'abandi bakongomani. imirwi nyeshamba yasabwe guhagarika intambara kurekura abana ikoresha kugwati mu bikorwa by'intambara no kureka imihora icamo imfashanyo z'abanyagihugu bahunze imihana yabo igakomeza ikora urukenya tayemeye ko atamuti watowe mugabe ari umushinga ukomeye uganisha ku muti w'indyane za Kongo
tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasubiri
twumvikanye ko intambara z'imyaka 20 zidashobora gutorega umuti mu munsi umwe ariko twemeranije ko ari ngombwa gutangura urugendo ntasubigwamwo ruganisha ku mahoro arama abenshi muvuga muti twaraje hano turaganira na leta inshuro nyinshi mugabo bibimfa gusa kuri inshuro ntibiherere mu mvugo gusa dushitse ibishoboka nitwasubira guhura tuzovuge tuti aho twari mu biganiro twumvikanye ibi none twaravyubahirije maze tuje kuzindi ntambwe kugeza dutoreye umuti ingorane zose zihari
Emabele na burizi mvugizi wa mayimayi biroze bishambuke umwe mu mirwi y'abarwanyi ikorera muri Kivu yepfo asanga ya leta yaba irwanya bose bafise uruhare rukomeye kugira amahoro agaruke
leta ya Kongo idusaba yuko twoshira imbunde hasi natwe tukayisaba kugira ngo dushire imbunde hasi babanze bagarurira migwi yitwaje indwaro iva muri ibirigo byo hanze nigaruki wabo aho natwe turi tayari gushira imbunde hasi bakoze uko nguko twari tubasaba kuva Ituri Nord Kivu Sud Kivu Maniema habe na Kalemi buru umuntu wese nicyo kintu yasabye
Izashikiza bihuriza ko na Kanizius Karemera mu Nyarugero umuvugizi wa M23 nubwo badahuje ivyumviro
aba mayimayi nabavukanye n'abanyekongo nkatwe ariko FDL yo bamaze kuvanga nabo ishusho bihindura ishusho ibara riba rihindutse automatically ibyo aba mayimayi bakora iyo tutumvikana nawe icyo nemera kuri wo nuko duhuje ubunyekongo umuti wose akagombye gukorwa na leta ya Kinshasa ariko ikibazo leta ya Kinshasa ni leta y'igisambo ni leta itagira idashyira mu gaciro ni leta iryanisha abaturanye abanyagihugu
umuhari wa M23 utitabiriye ibiganiro bya Nairobi wagirijwe na leta kuba warisha abantu barenga 270 mu turere wigaruriye na cyane cyane ahitwa Kishishe muri teritware ya Rucuru muri Kivu ya Majaruguru ariko M23 irabihakana ikavuga ko hapfuye abantu 8 gusa bahitanywe n'amasasu giturumbuka
umuntu wese ukwanga nta buri cyagongerekaho niyo wazyasanga urumweru wera ngo de ariko nta buraho gusiga ibyondo ngo gusiga umwanda abapfuye nababwiye ku rugamba by the way uretse abantu bake cyane bahuye n'isanganya z'amasasu batarenze 8 bahuye na bari perdi
Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo yemeje kuri uyu wa mbere ko hariko hategurwa amatohoza mpuzamakungu kuri ubwo bwicanyi
vendredi la ministre d'état ministre de la justice avait fait une injonction
kuva kwa gatanu heze umushikiranganje w'ubutungane yari yamaze kubwira umushikiriza manza mukuru w'igisirikare utanguza amatohoza kandi na Monisco irabizi kugira isahirize byahuriranye nuko umushikiranganje arirahe ku cicaro cha CPI icyo kibazo kikaba kiri ku rutonde ibijanye n'amatohoza n'ibizovamwo tuzobyamenyesha uko tugenda tumenya byinshi ku byabaye
Munyarugera avugira M23 avuga ko haramutse habaye amatohoza yobora amatavya y'amavuta narijya kuva mu ntango zindwi heze izo vyagirije bitanguye kunugwanugwa ico kintu uwo muhari utahengeshanije gusaba
Ayo matohoza yigenga azadushiremo kugira ngo natwe tube duhahagaze tuhari tubereke ibyabo nabo babereke ibyacu ntabwo tubitenye rwose
Kumirwenga 40 yitabiriye ibiganiro vya Nairobi leta ya Kongo yemeza ko ibice birenga 90% yamaze guhagarika intambara y'agateganyo ivyo bikaba vyatumye impunzi zo hagati mu gihugu ibihumbi 100 zishikirwa n'imfashanyo mu gihe Kongo ibandanya kwagiriza u Rwanda gufasha abateza umutekano muke mu buseruko bwayo kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga wa leta ya Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu vyavuze ko Anthony Blinken yaganiriye na Perezida Paul Kagame kuri ico kibazo hamwe no kumvugo z'amacakubiri zibasira abavuga urimi rw'ikinyarwanda muri Kongo Blinken yavuze ko ubufasha bw'igihugu cyacyo cyose ku murwi witwaje ibirwanisho muri Kongo harimo ubufasha bw'u Rwanda kuri M23 butegerezwa guhagarara Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge leta zunze ubumwe za Amerika isaba ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika gufasha abagwanyi ba M23 ubushikiranganji bw'ububanyi n'amahanga ya Amerika utangaza ko ivyo umushikiranganji Anthony Blinken yabisabye President Paul Kagame mu kiganiro bagiranye ku murongo wa telefone ku munsi w'Imana Mugenzi wacu Temistoke Mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Nkuko byemezwa na Ned Price, umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, mu kiganiro cyabo, Bwana Blinken yabwiye Perezida Kagame yeruye ko inkunga yose ihabwa imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhagarara, harimo n'ubufasha bw'u Rwanda kuri M23. Inyeshyamba za M23 umutwe washinzwe nabo mu bwoko bw'abatutsi zongiye kubura intwaro mu mpera za 2021 leta ya Kinshasa ivuga kufashwa n'u Rwanda ibyo leta ya Kigali hakana mu kiganiro cye na Perezida Kagame nk'uko bitangazwa na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Bwana Anthony Blinken yagaragaje impungenge atewe n'ingaruka imirwano irimo kugira ku Banyekongo b'abasivili barimo abishwe abandi bagakomereka ndetse benshi bakavanwa mu byabo. Uyu mutegetsi yasabye ko ibihugu byombi u Rwanda na Kongo byubahiriza amasezerano yagezweho mu kwezi gushize ku buhuza bwa Angola. Inama yabereye muri Angola mu mpera z'ukwezi gushize yategetse ko M23 ihagarika imirwano ikanava mu bice yigaruriye muri aya mezi make ashize, ariko kugeza ubu ibyo ntibirubahirizwa. Bwana Blinken kandi yamaganye ukongera kwaduka kw'imbwirwa ruhame z'ibiburwango zibasira u Rwanda, yibutsa kuzirikana ingaruka zifatika z'ibibi byatewe na bene izo mvugo mu gihe cyahise. Avuga kuri genocide yo mu 1994 yahitanye benshi mu mu bwoko bw'abatutsi. Nyuma y'iminsi itanu y'agahenge, imirwano ikoreshwa imbunda ziremereye ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo yongeye kubura mu cyumweru gishize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo mirwano M23 ishinjwa kuba yarisha abasivili bagera kuri 50. Ibyo ariko izi nyeshyamba zarabihakanye, ahubwo zisaba ko hakorwa amaperereza adafite aho abogamiye ku byerekeranye n'impfu z'abo bantu. Ku kiganiro cya Perezida Kagame na Bwana Anthony Blinken abinyujije ku rubuga rwa Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yatangaje ko bagize ikiganiro cyiza ariko habayemo kudahuza ku miterere y'ikibazo. Bwana Biruta yavuze ko umurongo utariwo kandi uyobye umuryango mpuzamahanga wafashe kuri iki kibazo ukomeza gutuma gifata indi ntera. Uyu mutegetsi yongeyeho ko M23 itagomba guhuzwa n'u Rwanda, ko atari ikibazo kigomba gukemurwa n'u Rwanda.
Tugushimire Temistocle.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Abanyagihugu barenga 57 bavanywe mu maboko y'umugwi w'abagwanyi ADF aho bari bamaze hafi amezi abiri barahantu hatazwi. Ivyo ni nyuma y'igikorwa ca gisirikare ciswe Suja gihuriwemwo n'ingabo za Republika ya Demokrasi ya Kongo FRDC zifatanije n'iza Uganda UPDF. Jimmy Shukran adufitiye inkuru y'imvaho.
Abakuwe mu maboko y'umutwe wa Kiisilamu ADF barenga 57 bari barafashwe nyuma y'igitero cyagabwe kuri gereza nkuru ya teritwari ya Beni izwi nka Kakongura mu mpera z'ukwezi kwa 9. Ibi ni nyuma y'itangazwa ry'ibikorwa bya gisirikare ingabo za Kongo FARDC zifatanije mu niza Uganda UPDF muri operation yiswe Sujaa. Iyi ifite intego yo guhashya imitwe y'iterabwoba bikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byemejwe na Kapiteni Anthony Mwalushayi, umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC muri operation Sukola ya mbere yerekejwe muri teritwari ya Beni, Butembo no mu ntara ya Ituri zose ubuziyobowe n'igisirikare.
Ubu tumaze gusubiza mu buzima busanzwe abasivile barenga 57 bari barafashwe n'abarwanyi ba ADF. Tumaze kubasubiza mu ngo zabo, ndetse hari n'abandi bakoraga mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu hano muri Beni, bose bari barafashwe n'aba barwanyi. Twebwe turakomeza ibikorwa byo kurokora ubuzima bw'abandi bakongomani baba bagifitwe na ADF, kuko baracyari benshi. Imbaraga za FARDC ni nyinshi cyane kandi tugomba guhashya ADF.
Kapiteni Anthony Mwalushayi yongeraho kandi ko ingabo za Kongo zifatanije n'iza Uganda ziri bukomeze kugeza ubwo abasigaye bakiri mu mako ya ADF baza kurekurwa.
Operasiyo za FARDC zirakomeje cyane n'ahandi nko muri sekiteri ya Rwenzori, Watalinga no muri sheferi ya Bashu yari ifitwe n'inyeshyamba za ADF. Ibi tubifashwamo n'abagenzi bacu ba Uganda UPDF, murazi ko aribo badufasha muri operasiyo Suja. Intego yacu yari kugarura abasivile bari barafashwe na ADF MTM.
Abaturage bo muri teritwari ya Beni bemeza ko muri icyo gitero abagororwa barenga 1,500 bajyanwe na ADF berekezwa ahantu hatazwi, nk'uko bitangazwa na Bwana Omar Kasilia, umuyobozi wa Societe Civile muri teritwari ya Beni aharindiriye abarwanyi ba ADF.
Dushyigikiye ibikorwa bya gisirikare birimo gukorerwa muri sekiteri ya Rwenzori na Bulongo ndetse n'ahandi. Abari baratwawe na ADF bajyanwe bakuwe muri gereza ya Kakwangura ndetse n'abandi bavanwa ahitwa muri Kainama no mu tundi duce. Aba barekuwe nyuma ya operasiyo Sujaa aho FARDC yabashije kubabohoza. Abaturage barenga 57 bose bari bari mu maboko ya ADF. Uyu asaba ubuyobozi bw'igisirikare gukora ibishoboka mu kwerekeza operasiyo mu tundi duce two mu burengero bwa teritwari ya Beni tutaragerwamo n'ingabo za Congo FARDC. Ariko mu burengerazuba bwa teritwari ya Beni ntabwo haragira abasirikare cyane cyane n'ahitwa Manyama na Mamove. ADF ziracyica abasivile kuko zirakidegembya. Niyo mpamvu dusaba igisirikare cyacu gifatanyije na UPDF kuherekeza imbaraga zabo zose mu rwego rwo gufasha abahaturiye kugira nabo babone umutekano. Imyaka irenga 10 abaturage bo muri teritwari ya Beni bakomeje kwibasirwa n'ubwicanyi bukorwa n'inyeshyamba za ADF, Codeco, Mai Mai ndetse n'indi mitwe ikorera mu duce dutandukanye two mu ntara ya Ituri. Ariko abaturage bakomeje guterwa ubwoba n'ubwicanyi bwa hato na hato bukomeje kubibasira muri no minsi mu gihe intara zombi za Kivu ya ruguru na Ituri ziyobowe n'igisirikare. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ku bakunzi b'inkino ejo kuwa kabiri wari umunsi wa nyuma w'inkino za 18 cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiriko kibera mu gihugu cya Qatar. Mu nkino zarangije 18 z'ejo kuwa kabiri mu rukino rwa mbere rwabaye Maroc yatsinze Espagne amapenalti 3 ku busa. Hari nyuma y'uko imigwi iseruka iragihugu yavyo yompi irangije ifise ubusa ku bundi mu kiringo cy'iminota 90 yahariwe mu bisanzwe urukino rw'umupira w'amaguru. N'iminota 30 y'inyuma yaho gushika ku Maroc imaze kwinjizwa igitsindo kimwe rudende mu nkino imaze gukina muri iki gikombe cy'isi yose cyo muri Qatar. Maroc imaze kuja mu gikombe cy'isi yose inshuro 6. Ni ukuvuga mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 70, igihumbi kimwe magana cyenda na 86, igihumbi kimwe magana cyenda na 94, igihumbi kimwe magana cyenda na 98, ibihumbi 2018 no mu mwaka w'2022. Nicyo gihugu cyo ku mugabane wa Afurika gishyitse muri kimwe cya kane kuva mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2010 muri Afurika y'Epfo, aho Ghana ariyo yashitse muri icyo gice. Maroc, igihugu cyonyine cyo ku mugabane wa Afurika cyari gisigaye mu gikombe cy'isi yose, kikaba cunguruje muri kimwe cya kane aho kizohura na Portugal yatsinze Ubusuwisi ibitsindo 6-1 mu rukino rwa kabiri rwabaye ejo kuwa kabiri. Umukinyi wa Portugal Gonçalo Ramos niwe yabaye uwa mbere yinjije ibitsindo 3 mu rukino rumwe muri iki gikombe cy'isi yose cyo muri Qatar gushika ubu. Naho umukinyi amaze kwinjiza ibitsindo byinshi gushika ubu ni Kylian Mbappe wo mu Bufaransa n'ibitsindo 5. Ikindi umuntu yovuga nuko Vincent Aboubakar wo muri Cameroon niwe mukinyi wenyine yaronse ikarata itukura gushika ubu mu nkino zimaze kuba muri iki gikombe cy'isi yose muri Qatar, igihe yakura amayo yiwe inyuma y'uko yinjije igitsindo mu rukino rwahuje igihugu ciwe na Brazil mu nkino zo mu majonjoro. Inyuma y'inkino z'ejo kuwa kabiri, amaekipe nserukira gihugu yose uko ari 8 azohiganwa muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi yose cyo muri Qatar yaramenyekanye. Ni Buholandi, Argentine, Ubufaransa, Ubwongereza, Croatia, Brazil, Maroc na Portugal. Inkino za kimwe cya kane zizoba mu mpera z'indwi. Ku munsi wa gatanu w'indwi, Buholandi buzohura na Argentine mu gihe Brazil izokina na Croatia. Ku munsi wa gatandatu w'indwi, Ubufaransa buzohura n'Ubwongereza mu gihe Maroc izokina na Portugal. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu gihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Uyu munsi Abanyamerika baribuka imyaka 81 ishize Ubuyapani buteye Pearl Harbor. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 mu 1941, Abayapani bagabye igitero gikaze cyane kandi gitunguranye ku cyambu kinini cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu kirwa cya Hawaii kiri mu nyanja ya Pasifika. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya Amerika, igitero cyahitanye kinakomerekeramo Abanyamerika 3,435, cyangije indege za gisirikare za Amerika 188 n'amato y'intambara 15. Naho ku ruhande rw'Abayapani, abapfuye n'abakomeretse ntibageze no kwijana. Batakaje indege z'intambara 29 zonyine gusa n'utwoganyanja duto duto dutanu. Amerika yarahababariye cyane bikomeye. Bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku gihugu imbere y'Inteko Ishinga Amategeko Congress, imitwe yose iteranye, umukuru w'igihugu President Franklin Delano Roosevelt yise iri yatariki y'igitero cy'Ubuyapani umunsi w'umuvumo, le jour de l'infamie mu gifaransa, the day of infamy mu cyongereza. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibihugu byombi, Ubuyapani na Amerika rero, byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu 1945, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe ku kindi gihugu intwaro za kirimbuzi bombe atomike mu Gifaransa za mbere na mbere na nyuma mu mateka y'isi. Koko rero, ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945, igisasu cya bombe atomike cya mbere cyaguye ku mujyi wa Hiroshima, gihitana ako kanya mu gahe gato cyane abantu 80,000, nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi 3, ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1945, bomba atomika ya kabiri yaguye ku mujyi wa Nagasaki, ihitana ako kanya abantu bagera ku 40,000. Ubwo kandi indege z'intambara za Amerika zari zimaze igihe zirasa ku Buyapani urubura rw'ibisasu biremereye ariko bisanzwe. Byose byasenyaguye Ubuyapani ku buryo butangaje, bihitana n'abantu 2,000,000. Ijwi ry'Amerika. Kugira ngo wumve ububi bw'intambara, reka dusome ku rubuga The Pacific War Online Encyclopedia rwazobereye kubirebana n'iyi ntambara y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turahasanga ko abasirikare ba Amerika bayiguyemo cyangwa bazimiye ari 111,666, abandi 253,442 bayikomerekeyemo. Naho abasirikare b'Ubuyapani yahitanye cyangwa bayizimiriyemo ni 1,700,040, abandi 94,000 bayikomerekeyemo. Ni urugero ruto cyane gusa, kuko tutagiye mu byiciswe intambara ya Pasifika muri rusange. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi d'Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi d'Amerika.
It's the MP record.
Radio America. Yabai. Isubizo chachu Mugutangi jambo Mubanya jirugu yo Yabai Isubizo chachu Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika radio ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu radio Amerika yo yabanye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutangira